Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muriko murakurikira radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya mbere ntwarante umwaka wa 2022 akani ka kanya k'amakuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Baherutse kwitura umushikiranganji wa mbere bamusaba guhagarika ingingo y'ubushikiranganji bw'intwara yo mu gihugu hagati ibakandamiza abona bagize sendika yabunguruza abantu ku mapikipiki amatukutukuwe na makinga bagabishijwe kudasubira gushikana ivyuma vyabo mu gisagara hagati ca Bujumbura. Inzara n'iyimaze iminsi yugarije impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amezi atatu niyo izo mpunzi zimaze zitakabakaba ku mfashanyo y'imfungurwa ya PAM. Ni mu gihe izo mpunzi zitakija no gusarura utwo zarimye kubera inyigisho z'amacakubiri ziri mu Banyekongo bahanamiye iyo kambi ya Rusenda. Muraza kubikurikira mw'ido n'ido. Makuru ajanye n'indero ngo nta mwigeme n'umwe azosubira kuroswa rushaka kubaka ugwiwe atamaze imyaka ibiri ahevye ishure muri komine ya Bukemba ni mu ntara ya Rutana. Iyo ngingo yarayifashwe na mutaneri w'iyo komine ngo yari nziza mu gihe yoza ibutsa abigeme guca ishuri ariko ngo ntaco izofasha kuko ifatiwe ku rwego rw'ikomine. Muraza gukurikira erari n'ibizi yahoze atwara sendika y'abigisha. Ndasubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amasendika yabunguruza abantu bakoresheje amapikipiki udutukutuku na makinga baribuka kwandikira umushikiranganji wa mbere bamwereka ko batigeze bahanuzwa mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma kugera mu gisagara hagati cya Bujumbura. Mu byo basaba umushikiranganji wa mbere harimo kubangira kuri iyo ngingo yafashwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu itorohereza na gato abegwa n'ico gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu. Inkuru tubaza Benia Kserakana.
Amasandika yabunguruza abantu ku mapikipiki tuktuk na makinga amenyesha ko batahura ibiraje ishinga ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi kubijanye n'impanuka zo mu ibarabara biri mu ikete. Ayo masandika yandikiye umushikiranganje wa mbere arangiye mu bunyoni kwa gatanu heze. Ariko ayo masandika yabunguruza abantu ku mapikipiki tuktuk na makinga arerekana ko iyo ngingo yafashwe yategerezwa guca mu biganiro nyavyo hagati yabo n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu gutyo hagatogwa umuti urama. Iyo ngingo ngo ije ibangamira umunyagihugu asanganywe uburyo bubayabaye hatibagiwe habagendesha ivyo vyuma baserukira muri aya masendika bagiye kubura akazi. Naho abunguruza abantu ku mapikipiki tuktuk na makinga babandanya bashikiriza ikibazo cabo batumiwe n'abarongo ya makomine ya Ntahangwa na Muha mu nama yo kuri wa gatatu mu ntumbero gushira mu ngiro iyo ngingo. Tubibutse ko iyo ngingo nshasha y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi ibuza amapikipiki tuktuk na makinga kurengana ikiraro cha Kamesa muri zone Musaga kati ya Gasekebuye ni mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Mu buraruko bw'ico gisagara naho amapikipiki tuktuk na makinga na zorengana uruzi Gasenyi Hompo Janik nitangiye amazi iri mutangano.
Urakenuye Beni Akserakana. Inzara ni nyinshi mu ikambi y'impunzi z'abarundi bahungiye Rusenda mu gihugu kibanyi cha Congo Iharanira Demokarasi. Izo mpunzi zivuga ko zigiye kumara amezi atatu atamfashanye ifungurwa barongerwe n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe ifungurwa PAM. Ikivyunyura ngo ni uko bamwe muri izo mpunzi batemerewe kuja gusarura ibyo barimye kubera amacakumiri yigishwa na bamwe mu Banyekongo. Izo mpunzi gasaba ababicejwe kubarosa ibyo bafungura. Ni inkuru tubaza George Nimenya.
Inkuru zitangwa na bamwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda zimenyesha ko amezi atatu agira here atamfashanyo y'ibifungurwa baronkejwe. Inzara na kigoyi nivyo birangwa muri iyo kambi y'impunzi abayibamwo bakavuga ko babuza ayo bacira nayo bamida.
Twebwe duheruka kuronka inda mu kwa 12 yari tarike 11 kwa 12 nabo batangura gupokeza hanyuma kubico gihe kugeza n'isaha n'akakanya ntanjya turaronka kandi abantu barashonje sinzi ukuntu nabivuga n'iby'agahinda birakirana ikigongwe nta n'akanyange ndaturumba cyane bategereje inama ngo badapfukiza ryari oya ntabyo turumba abantu n'inzara
ikigiye kubyunyura ni abakongomani babivugwa nko mu mpunzi rufatiye ku macakubiri aho hari umugwi w'abantu batemerewe kuja gusoroma utwo barimye mu mirima yabo igitangaje ngo nuko iyo mirima iriko iratemagurwa ariyo yobasahirije
hakiyongera ko ikibazo cy'umutekano muke ariko aratuma abantu bamwe bamwe badashobora gusohoka kandi ngo bajye mu mirima uwo mutekano muke ukaba uri guterwa n'abakongomani ariko bayobora amacakubiri mu mpunzi z'abarundi ziri muri iyi kandi abo bantu ntibariko bajya mu mirima n'imirima yabo barimye ubu ntibigishoboka ko bajya kuyisoroma kuko ndetse bariko baranayitemagura ibyo rero birateye inzara cyane mu mpunzi zo mu kandi yo mu rusenda turasaba ishyirahamwe tamu rigeze kugaburira impunzi yuko nyabona
twarondeye urongoye gisata famu kijejwe gutanga ibifungurwa muri iyo kambi kugira ngo atubwire ikigo kirakogwa mu ntumbero yo kugaburira izo mpunzi ariko ntitwashoboye kumuronka twamesha ko gushika mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze ikambi ya Rusenda yarimo impunzi z'abarundi bagera ku 280
kuri ubwo kubaho nabi kw'impunzi z'abarundi mu ikambi ya Rusenda leta iharanira demokarasi ya Kongo isabwa gukorana n'amashyirahamwe yitaye impunzi kugira ngo icyo kibazo gitorerwe umuti bishyikirizwa na Leopold Sharangabo icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe yitaho agateka k'impunzi CBDH Vicar tumukurikiye
ingorane zikomeye cyane kuko kumara amezi hafi 3 abantu bataronka ibyo gufungura urumva kandi basanzwe bari mu makambi y'impunzi ntibafise ahandi bikora atari byo babahabwa na HCR na PAM rero bikaboneka neza ko hashobora kubamwo ingorane zikomeye hashobora kubamwo ingaruka mbi urabona hashobora kuba ubugizi bwa nabi bukiyongera ubusuma abagore ugasanga bisutse mu bijanye n'ubumaraya kugira ngo baronke ico barya canke bagaburire imiryango ibyo byose rero bikaboneka neza ko bishobora kugira ingaruka mu buzima bw'izo mpunzi rero twebwe ntitwumva ingene PAM muri Congo yama ibyo bibazo subwa mbere impunzi dogera ico gisata cawo ni kirije gutanga ibifungurwa kenshi cama gicererwa ugasanga ntibabahera ibyo kurya ku gihe hageze no kuba n'igihe bakamara n'amezi 5 bataronse ibyo kurya ni ibintu urabona ko byagiye biragira ingaruka nyinshi twebwe rero muri CBDH Bikare tugasaba PAM gukora ibishoboka byose kugira ngo iziratangirira ibyo kurya ku gihe canke nimba ari amafaranga yatanga ku gihe ikindi naco kandi dusaba Hasere gukorana rwose bya hafi na PAM cancane ko Hasere ariyo isanzwe ibazwa ibazo byose byerekeye impunzi
ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronze urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa
aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe
tubandanye ano makuru twabateguriye abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD muri komine Giharo bariko batozwa amafaranga yo kurekuza abanywanyi b'uwo mugambwe bahagaritswe bagirizwa kunyuruza umwavu kizungu n'isukari ya sosumo ivyo ngo bikaba biriko bikorwa na Sylvain Nzikoruriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana abanyagihugu bo muri iyo komine bakaba badafise icizere ko abo bagirizwa ubusuma bazohanwa hakurikijwe amategeko ido nido na Valerie Mucho
nkuko bivugwa na bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD muri iyo komine ya Giharo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana ariko acakubite namabuye ngo bikunde witwa Alexi Baragomwa arongoye CNDD-FDD muri zone Giharo n'uwitwa Simoni arongoye umugambwe ku mutumba Giharo barekugwe habanje gutanga igiturire. Ayo makuru avuga ko yabwiye indongozi za CNDD-FDD muri komine Giharo kwegeranya amafaranga y'igiturire agera ku miliyoni umwe n'amajana atanu maze hatangwa igiturire urubanza ntirutere imbere. Uwegeranya ayo mafaranga y'igiturire nk'uko amakuru Radio Nzamba ifise avyemeza n'uwitwa Jean Berkimas Bucumi batazira burunga. Ivyo bikaba bibaye inyuma y'ifatwa kuwa 15 Ruhuma uno mwaka rya Alexi Baragomwa arongoye CNDD-FDD muri zone Giharo hamwe na Simoni arongoye uwo mugambwe nyene ku mutumba Giharo bagirizwa kunyuruza ifumbire n'isukari vya Susumo. Bukeye bwaho hakaba hafashwe uwitwa Baranyikwa batazira Saginyo wo kuri uyo mutumba nyene Giharo na wene akaba yafatanywe ifumbire abanje gusakwa. Abanyagihugu bo ngaho Giharo bagatangazwa n'ingene yahagaritswe ubwo nyene agacare kugwa ashikanywe kuri zone Giharo. Ivyo navyone ngo bikaba byavuye ku giturire cyo bacaratanzwe bivuye kuri uwo nyene Sylvain Zikoruriho. Abanyagihugu bakaba bavuga ko abo bantu bose bama badomwa ku rutoke mu bunyonyezi butandukanye ariko ngo nihagire ubakomakoma kuko ari abanywanyi ba CNDD-FDD. Radio Nzamba twarondeye kuri telefone Sylvain Zikoruriho arongoye CNDD-FDD mu ntara ya Rutana telefoni yiwe yahamagara tukabura uwitaba.
Ndagushimiye nawe Valerie Muco. Makuru y'indero nta munyeshure numwe arekurewe kugira ubugeni yarataye ishure imbere y'imyaka ibiri ahevye kwiga biri mu ngingo yafashwe na mustanere wa komine Bukemba mu ntara ya Rutana kugaira rinini zigeze kurongora sendika yabigisha ngo iyo ngingo ngo nimwe muri nyinshi zotuma iyo ngeso ihagarara ariko ntikwiye. Amenyesha ko ingingo zo gutuza iyo ngeso y'abakobwa bahera ishure zitofatirwa ku rwego rwa komine era rinini.
Iyo ngingo ntikwiye kuko kibazo cyo guheba ishure cyane cyane ku bigeme si kibazo cya komine nicyo gituma kitoronka inyishu kivuye ku ngingo ya komine. Ikindi nacyo ni uko iyo ngingo umusitanteri yafashe kumbure yayifashe bidaciye mu biganiro kuko ntiyari guca asohora ikete ritanga inyishu imwe gusa. Iyo ngingo yategerezwa kuba ari ingingo ifashwe ku rwego rw'igihugu ikora ku mwana uwo ari we wese mu Burundi kandi ifishe n'izindi ngingo imperekeza zerekana ingene zogenda zerekana ibihano zerekana uruhara rw'ababyeyi urw'abanyeshure n'uruhara rw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'urw'intwaro hejuru mu gihugu ku rwego rw'abategetsi. Cyo gituma hajakenewe itegeko rifata bose rigakurikirwa n'inzego izo arizo zose zishobora kugira icyo zizanye kugira abana batangura amashuri ubwe bayarangije.
Era rini biza gasaba abarongoye Burundi gutunganya ibiganiro byohuriramwo abegwa bose n'ikibazo c'indero mu Burundi kugira ngo aboneke umuturama n'ubwo nyene dusubire twumvirize era rini bizi akaba yahoze arongoye sendika yabigisha.
Ikindi gikorwa cari gikwiye ashino hanura nuko mubanze akabiganira akabitegeko rivuye hejuru mu bushikiranganje mu makomine yose mu mashure yose hakaba ibiganiro hagati y'abanyeshure komite ishingwashure abigisha hamwe nabo mu kibano kugira ngo bamenye neza uko komine ziri ibituma abanyeshure baheba ishure ibituma abigeme bagira ubugeni hataragera. Ibyo bituma byose bamaze kubishyira ngaho bakaca berekana n'inyishu yose iruka ku ngorane yariyo yose hama bakabihuriza hamwe ubushikiranganje bukaca bubikorera ko kugira ngo asohoke itegeko ry'igihugu haboneke ingorane zihari n'umuti wotogwa komine mugabo igaheza nayo igashiramwo nk'ingingo zijyanye n'iyo komine kusanga hari amakomine yose adafise ibibazo bimwe umva adafise ingorane zimwe. Hama rero itegeko rimaze gusohoka gutyo rikagira n'ingingo z'imperekeza tubibaza yuko byotuma ikibazo cyo guheba ishure kironka umuturama.
tuve muvyerekeye indero tuje mu magara y'abantu hari umugwi w'abagenduzo mushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanjiza chasida warungitswe gutohoza ibikorwa biriko birarangurirwa mu bitaro clinique Prince Louis Rwagasore si Bujumbura aho ni mu gihe abarongoye amasendika abakozi bari baherutse kwagiriza ubuyobozi bw'ivyo bitaro ko burangwa n'agatima k'ubunyonyezi no gucanishamo abakozi. Dr. Bonita Habyarimana arongoye ibyo bitaro yagirizwa gufuta umugujejwe gukoresha ibibazo by'akazi yongera atabura n'urutonde rwari rwamanitswe n'uwo mugwi w'abari bajejwe kuronka akazi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Vanessa Mwiteka.
Uwo mugomo w'ubushikiranganje wagendeye ibyo bitaro kuri uwa kabiri mu gihe abarongoye amasindika bari bengabishije ko bashobora no guhagarika akazi. Mu nyuma ibintu byavuye byunyuka ku igenekerezo rya 14 Ruhuhuma, aho Dr. Bonita Habyarimana arongoye ibitaro bya Clinique Francois Louis Rwagasore yifuta umugujejwe gukoresha ibibazo by'akazi yongera atabura n'urutonde rwari rwamanitswe n'uwo mugwi bari bahejeje kuronka akazi kuko bari batuye ikibazo. Abari barongoye uwo mugwi bobo bamenyesheje ko batanze ikibazo atankunzi, batangazwa no kubona Dr. Bonita Habyarimana yaranzwe n'inyifato nk'iyo, bakamenyesha ko bari baranse ko abatemika ijambo mu gihe bari ko bakoresha bongeye bakosora ikibazo. Uwo muyobozi wa Clinique Francois Louis Rwagasore yari yategetse abagize uwo mugwi ko bokwemeza urutonde yavuga ko rwarungitswe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu binabarongoye umuganga Sendede FDD ku rwego rw'igihugu. Radio Inzamba twarondeye ku telefone muganga Bonita Habyarimana arongoye Clinique Francois Louis Rwagasore ngo agire ico avuze ku byo abagize uwo mugwi bashikirije. Telefoni yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Arakoze Vanessa Mwiteka. Inkuru ya nyuma yano makuru mutantere wa komine mugwa yaradohotse mu byo ashinzwe byo gukingira abanyagihugu babiri mubo arongoye ivyo bivugwa n'umushingwa manza Janvier Bigirimana yize amategeko akaba no mu baharanira hagati y'akazi na muntu. Umwe muri abanyagihugu yarishwe bunyamaswa, uwundi rakomerezwa cyane n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuwa Imana uheze bagiritswa uburozi. Ku bwa Janvier Bigirimana ngo iyo ndongozi ya komine mugwi yari gushobora gukingira ako kabi abo bantu mu guhimiriza abanyagihugu ko batokuyanira, gutyo abari bamaze kugabisha kwica umwe muri bo bakabona guteshwa. Maitre Janvier Bigirimana.
Habayemwo ugusamara ugufata minenegwe ibintu bijanye n'umutekano. Icambere ntibyumvikana ingene umunyagihugu atabaza mustanteri hamakamubwira ngo nahunge ngo nateyomoke. Bisigura yuko muri ico gihe mustanteri aba yavuze yuko abanyagihugu bagomba kugira nabi uwabagiye gutabaza kumbure basumbije inguvu abajejwe umutekano abajejwe intwaro bategerezwa gukingira umunyagihugu ariko aritabariza. Ikindi kitumvikana ni ingene mustanteri arindira yuko ibara rigwa imbere yuko aja kubwira abanyagihugu yuko kwihanira ari bibi. Kumbure byari kuba byiza iyo uwo mustanteri kuva cumva yuko ari ingwane z'umutekano z'umunyagihugu akaca agenda kwigisha kubwira abanyagihugu yuko kizira kwihanira kandi yuko uwo hirahira agakora ubwo bwicanyi shanka akahungabanya umutekano w'umunyagihugu yitavye Imana yuko yari guhanwa hisunzwe amategeko. Ngendo yuko ihanira ni ngendo mbi cyane, ni ngendo izana umutekano muke, ni ngendo kandi nyuranye rwose n'amategeko. Uwo mustanteri yarakoze n'amakosa kubona umunyagihugu adashobora kumukingira, kubona adashobora gutabaza abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane kugira ngo ahubwo bamire bafate abantu bagomba kugira nabi uwo munyagihugu imbere yuko bamugira nabi. Tugasaba ko ubutungane bwokora akazi kabwo abakoze ico caha bamwe bose bivanye n'uruhara bagize bagashobora kubihanirwa.
Ni kuri iryo cwi rya Maitre Janvier Bigirimana duciye turangiriza ko ano makuru twabateguriye. Turashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi. Jean Marie Ndabashinze mwari kumwe ndabasezeye nkaba ndabifurije umugoroba mwiza ngaha iwanyu.